Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi. Uyu munsi turi kwa kabiri tariki ya 7 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2016. Hano muri studio ya 5 Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Mbahaye ikaze kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Iyo rero baja muri cyo gihugu cha Oman, hariyo abandi bantu babiri, umufaso ni umutanzania hamwe n'uwundi mushingantahe w'umu Ethiopia. Abo rero bakaba ariyo hariya nabo baheza bagashaka.
Uwo ni Pierre Nkurikiye, umuvugizi wa polisi y'igihugu mu Burundi, avuga ku icuruzwa ry'abana. Iyi nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turayibagezaho mu kanya gato. Reka ariko duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezwaho na Alois Bigirimana.
Ndakuramukije di, ndaramukije n'inshuti zose z'Ijwi rya Amerika. Muri Kenya, umuntu umwe yarishwe arashwe, abandi barenga 20 barakomereka mu gisagara cha Kisumu, mu gihe bari mu myerekano yari yatunganijwe n'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ejo ku munsi wa mbere. Iyo myerekano yabaye mu bisagara 6 byo muri Kenya, itumbereye kwiyamiriza umurwi utunganya amatora muri ico gihugu. Muri iyo myerekano y'i Kisumu, abigaragambya baratanye mu mitwe n'igipolisi ndetse caranarashe amasasu yica. Ni mu gihe i Nairobi ho iyo myerekano yabaye mu mahoro n'umutekano. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kenya basaba ko hahindurwa ibwirizwa rigenga amatora yimirije mu mwaka uza w'2017. Basaba kandi ikurwa ry'abagize umurwi utunganya amatora uko ari indwi bose. Bavuga ko bazobandanya iyo myerekano buri ndwi gushika ibyo basaba vyemewe. Abasirikare 5 bo mu ngabo za Amisome muri Somalia barahagaritswe na bagenzi babo, bagirizwa kugomba kugurisha ibikoresho bya gisirikare i Mogadishu ku mugwa mukuru wa Somalia ejo ku munsi wa mbere. Abasirikare ba Somalia bajejwe umutekano bari kumwe n'inteko za Amisome bamenyesha ko bubiriye abo basirikare mu gihe bari ahasanzwe habikwa ibirwanisho, bagomba kugurisha udusandugu tw'amasasu, ibitoro hamwe n'udufuko bashiramwo imisenyi. Amisomo ntiyatangaje amamuko y'abo basirikare bafashwe, ariko yamenyesheje ko bazakora uko bashoboye kugira iyo ngeso iranduranywe n'imizi muri izo nteko za Amisome. Perezida wa Liberia Ellen Johnson Sirleaf niwe yagenywe kurongora umuryango utunzi uhurikiyemo ibihugu byo muri Afrika y'uburengero CEDEAO. Sirleaf yemeye ko azokomeza amahoro n'umutekano, kandi asaba ibihugu byo muri uyu muryango gukora byivuye inyuma kugira barwanye iterabwoba. Perezida Sirleaf asubiriye muri ayo mabanga mugenzi we wa Senegal Macky Sall. Ayo matora yabereye mu nama ya CEDEAO yabereye i Dakar ku murwa mukuru wa Senegal mu mpera z'indwi turangije. Perezida wa Turukiya Tayyip Erdogan n'umwami wa Yordania Abdullah wa kabiri bimirije kugira urugendo hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu maziko ya wa munyamerika yari rurangiranwa mu guterana ibifunsi Mohamed Ali aheruka kwitaba Imana. Umuvugizi w'umuryango wiwe watangaje cyo kuwa mbere ko Ali azoshingurwa mu gisagara avukamo cha Louisville ni muri Leta ya Kentucky ku munsi wa 5 w'indwi. Wahoze arongoye Amerika Bill Clinton asanzwe yari umugenzi somambike w'igihe kirekire wa Ali, nawe nyene yaratangaje ko azokwitaba uwo muhango kandi akazunashikiriza ijambo. Umuhari wa Leta ya Kiisilamu uriko uratanga amategeko akomeye cyane ku banyagihugu baba mu bice ugenzura muri Siriya no muri Irake. Muri ibi bihe abayisilamu bari mu kwezi kweranda kwa Ramadani kwatanguye ejo ku munsi wa mbere. Amwe muri ayo mategeko ni ukubuza abanyagihugu kuraba amateleviziyo afatirwa kuri satelite, gutora gukora akazi murambabarira amasaha atarenga 2 buri munsi, hamwe no gutegeka abakenyezi impuzu bakwiye kwambara. mu ijambo ryashikirijwe n'umuvugizi w'umuhari wa leta Kiisilamu kwezi guheze uwo muhari wahamagarira abanywanyi bawo kugaba ibitero ku mugabane wa Buraya no muri leta z'umwe za Amerika muri uku kwezi kwa Ramazani. Sentare yo mu gihugu cya Birimaniya yaraciriye urubanza rwo gukora ibikorwa biruhisha cyane amezi atatu umunyamakuru akorera BBC muri ico gihugu Nayo Mayo Lin afise imyaka 40 y'amavuka yakorera ikinyamakuru cy'ubwongereza BBC ico gihano casomwe ejo ku munsi wa mbere yagirizwa ko yatutse umupolisi mu gihe yariko atangaza makuru y'abari mu myerekano mu mwaka uheze mu gisagara cha Mandalay. Ikinyamakuru BBC ntacho cyashimye gushikiriza kuri ico gihano cy'umumenyesha makuru wacu. Abategetsi bashinzwe umutekano muri Ukraine bavuga ko bataye mu mvuto umugabo w'umufaransa bamwagiriza kuba yarafise umugambi wo kugaba ibitero mwihiganwa ry'umupira w'amaguru gimirije mu mugabane wa Buraya. Umukuru ajeje umutekano muri Ukraine Vasile Kristar yavuze ko umugabo yinjiye muri Ukraine mu kwezi kwa 12 umwaka uheze.
Arakoze Aloise Bigirimana utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Abantu batatu baregwa gucuruza abana b'abakobwa baraye bafashwe n'igipolisi cy'u Burundi. Bafashwe mu gihe barimo kugerageza gutwara abo bana b'abakobwa bane b'Abarundi mu gihugu cya Oman. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Fidelite Ishatse.
Udandazwa rw'abana ntirukiri agaseshwa rumuri mu gihugu cy'u Burundi. Bamwe bakorwa udandazwa bafashwe n'igipolisi bagizwe n'abakenyezi babiri hamwe n'umugabo umwe. Bafashwe mu gihe ko bararondera impapuro zo kujabukana abigeme bane barundikazi bavuka mu ntara ya Muyinga. Abo bigeme bagira bajanwe mu gihugu cya Oman. Uko ari bane abo bigeme bashitse Bujumbura ku munsi wa gatandatu bazanwe n'umuntu igipolisi kitashinye kuvuga izina kumva z'amatohoza. Abo bafashwe bategereye ubigeme ku gituro kiri mu buraruko gisaga cha Bujumbura bita kuri Gare du Nord nkuko bivugwa na Pierre Nkurikiye muvugizi w'igipolisi cy'u Burundi.
Yarabazanye abapakira imodoka arabazana abashikanye aje kuri Gare du Nord basha bakirwa no mu Burundi kazi niwe mukomplice bakorana nabo babiri ngaha mu Burundi kubera we wazikirundi. Ni nawe yafashwe ari kuri PAF ariko aragerageza kubarondera passport bajya na abakenya babiri bajya bose ijya mugabo nubwo mwumvise avuga ikirundi n'umunyakenya mugabo yarabaye no mu Burundi gihe kirekire afite n'umugore mu Burundi. Barabakira kuri Gare du Nord barashikana muri hotel mu Kamenge Kimanjaro hotel.
Abo bigeme bane tubabajije basukishije ko batari bwamenye neza icyo bagiye gukora mu gihugu cya Oman. Yamara mu byo batubwiye bumva yuko bagiye gukora akazi ko mu nzu.
Uyu munsi twari turi kuri PAF bari bagiye kuturonderera impapuro, bari bagiye kuturonderera passport. Ejo byakunze zikaboneka bavuze ko twotangura urugendo ejo. Tegekanya ko twoca muri Kenya mu kugenda. Mu bisanzwe ntitwari bwavugana ibintu by'akazi. Mugabo twumva ko arakazi ko mu gikoni.
Mu gikoni cy'u Burundi bavuga ko ugonazwa rufise ukuntu utunganijwe. Abantu batatu bafashwe siwe bonyene. Bafise abandi bantu bakorana ari nabo bakira abo bigeme iyo maze gushoma mahanga.
Iyo rero baja muri ico gihugu ca Oman hariyo abandi bantu babiri umupfaso ni umutanzania hamwe n'uwundi mushingantahe w'umu Ethiopia. Abo rero bakaba ariyo hariya nabo baheza bagasha babakiye bagasha babajana ko bita abatajiri no kuvuga abajana bakabashira ahantu ama bagasha bahamagara abo batajiri bahariya muri biya bihugu bakaza kwicagurira kujyanye n'umuntu bari kwaragurisha impene bagakora kora cyenshimye uyu wunda sishimye wunda sishimye uyu abagasha bari amafaranga bagasha babatwara.
Abo bigeme nabo bagira abajabuke bari bafise amakenga afatiye kuvyo bumva bishikira abandi bigeme babagiye muri bene izo nzira.
Bamwe bamwe baratubwira yuko twatugiye gukora ibintu by'umaraya abandi byo kutwica bakadufata nabi.
Nufa ko mwe mufise amakenga.
Twari twavuze ko uwo mama tuza kumubaza tuvuye kuri pafe cha tumushira ahantu atubwire kwanza akazi tugiye gukorayo.
Umukenyezi w'umunyakenya ari muri abantu bafashwe yatubwiye ko abo bigeme yarabatwaye kubaronderera akazi mu bihugu by'Abarabu. Nayo umurundi kazi ari muri abo bantu bafashwe wewe we yemeza ko yarazi ko abigeme ari abantu bakuze ibyo akayivuga yisunze impapuro zibaranga zerekana yuko barenze imyaka 18 yamara abo bigeme uko ari bane batubwiye yuko bafite imyaka iri hagati ya 16 na 20 baduhishutse ko nyine kubaronderera ayo makaranga muntu yababwiye ko bobesha imyaka yabo
batubwiye twandikisha imyaka imwe guhera kuri 22
usinya kingi musanze umwaka wawe bwite
18
uca wandikisha
23 kwa batubwiye twandikishe guhera ku 23 kuduga gushaka ku 35
mu gipolisi cy'u Burundi yamenyesha ko makuru bafitse mu gihugu cya Oman hari y'abarundi barenga 10 subwa mbere abigeme b'abarundi bakwa kujanwa mu bihugu by'abarabu mu ntara y'ibitoki mu kwezi wa gatanu guheze harafashwe abigeme barenga 18 bariko baregeranywa n'ishira hamwe ya services gyagyari bajane mu bihugu by'abarabu uranirwa mashira hamwe ahanyagata y'akabana FENADEB mu funyafunyo y'Ifaransa rumenyesha ko godanda zo kw'abantu cyane cyane rw'abana ruhera mu makaranga muntu ya magendu aho imyaka y'abana yongerezwa kugira ngo bafashwe nk'abantu bakuze mu kuronsa impapuro z'inzira Jacques Nshimirimana arongoye Gronani asaba leta gushiraho amakaranga muntu akozwe mu buryo bwa none ariyo bita muri mu gifaransa carte d'identité biométrique ibujumbura mu Burundi Fidelite yashatse ijwi rya Amerika.
Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Buramatari w'intara ya Muramvya mu Burundi kuri uyu wa mbere yagiranye inama n'ababyeyi bafite abanyeshuri mu ishuri ryisumbuye rya komine Muramvya nyuma y'amakuru amaze iminsi avugwa ko hari abana bafunzwe baregwa gutabagura amafoto y'umukuru w'igihugu. Ababyeyi bafite abana bafunzwe barasaba ko abana babo barekurwa. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Eloge Willy Kaneza.
Abo banyeshuri bafunzwe kuva kwa gatanu w'indwi heze indwi nabo ku ishuri ryisumbuye rya komine Muramvya bane nabo ku ishuri rifise uburaro rya kera ry'intara ya Muramvya. Abahungu ni batandatu abigeme batanu. Abo bana bafise imyaka iri hagati ya 14 na 19. Abavyeyi baba bana bafunzwe n'abandi barereye ku ishuri rikuru rya komine Muramvya bose bari bazindukiye mu nama yo gutorera umuti ingorane zadutse kwa gatanu w'indwi heze kuri iryo shure. Buramatari w'intara ya Muramvya yibukije ko iyo ntara idasanzwe kuko kera yahoze ari umugwa mukuru w'abami. Yabasiguriye ko umukuru w'igihugu ategerezwa kubahwa mu kibanza cya kabiri havuye Imana yo mu ijuru kubera ubu atabami bakibaho. Emmanuel Niyungeko.
Kwa nibukanije muri kahise aho hari umuntu yamenye agaciro k'umwami yitwa Bihome araheza aremera kwitanga kubera agaciro ya umwami. Vuga tuti rero no munsi umwami dufise ni mukuru w'igihugu kandi baravuga yuko havuye Imana haza umwami bahavuye Imana haza umukuru w'igihugu. Batwabonye yuko ho baharabaye gusamara kwa bamwe n'abandi kutibukanya imico n'imigenzo igomba kuranga barundi nk'abarundi b'abarundi gukura gufata ifoto y'umurundi mwene wanyu ukayifata nabi hagati y'amafoto y'abanyamahanga bisigura ko ari abarundi ko baratakaranga bagahagacira abanyamahanga bakibagira impetse y'abahetse. Kuvuga iby'abana bashaka ko bagaragaza no munsi fitani isano mu kibano iwacu mu byange wacu twatubwira abakuze indongozi abavyeyi abarezi tuma gutera intambwira ngo twibuketse abana bacu cyabagoma gukora gucyo zashire kubaha igihugu naho bazorongo ari abantu bazima.
Bamwe mu bavyeyi abana babo bafungiwe mu ibaho rikuru rya Muramvya bavuga ko gushika ubu atacemezo na kimwe cerekana ko abana babo ariyo basibanganije amafoto y'umukuru w'igihugu. Uwo mukanyazi ni umwe muri bo.
Nya bitabo ntibabitahana, ibitabo yaramashuri atatu. Ibitabo rero bakabikura mu ishuri rimwe bakabishyira mu rindi. Babikuye muri iryo rigira kabiri bakarishyira mu bigira gatatu. Ibitabo abana biga bagaca babisubiza mu ishuri. Nta mwana yajana igitabo iwabo, urumva nicyo gituma ntokumva ingene cyo kwandikwa ku mwana umwe. Je nibaza ko yoba yararenganijwe kuko igitabo ko ataracanditswe ko kandi atawufise cyagirije uwo bicarana ngo amwagirize ati ni wewe wabyanditse. Iyo agira ati ni wewe wabyanditse ntibyari gushika kure ngo bikwega abana bose. Yari kugira ati naka ni wewe byanditse kandi namubonye mugabo ubu ntacagirije afise.
Uwo muvyeyi asaba ko ikibondo ciwe nabo bafunganywe borekurwa.
Twasaba ko abo bana bacu borekurwa bakagenda bagakora ikibazo hamwe n'abandi kuko nk'ubu ko babarabasinzikarije ubuzima ntawe uzi umwana aho yogarukiye. Hari naho yohavuye aba umuministre kuko umwana abandanya kura ntumenya ahazogarukira ariko ubu bamugabanije ubuzima. None twasaba ko bobarekura bakagenda bagakora icyo kibazo hamwe n'abandi abana kandi umwana yamye yonona.
Izi mpuhwe z'ababyeyi Buramatari wa Muramvya zitahura Mugabo akibutsa ko ubutungane butegerezwa gukora.
Ni vyiza ko umwana umukunda kandi turabakunda, ariko mukumukunda si kumureka ngo have agwa mu ngeso mbi. Urukundo urashaka ko umwana ugasanga wibagiye kumubwira ko ari kizira. Rero nkuko bibiri ibivuga bavuga bati umwana wawe ni yaramuka ubonye ariko aratirigana uramukubita kanyi wa cinyo afi ku rukundo ntaza hava tegwa n'ingeso mbi ko ingeso imaze gukura ishaka kumujana mu rupfu.
Umunsi ntangingo yafashe kubijaye n'ababana
ntangingo ushaka gufata ikibazo kimwe n'ubutungane kandi ubutungane twibaza ko nabwine bukora bisunze amategeko nico gikomeye cyane.
Ku munsi wa gatanu windi guheze igipolisi kigiye gufata abanyeshure ku ishure ryisumbuye rya komine Muramvya bagenzi babo barananye. Umwe mu bajejwe umutekano yararashe hakomereka umwana umwe n'umwe mu bantu bagendesha ipikipiki. Amakuru ava muri bamwe bajejwe indero mu ntara ya Muramvya akemezwa n'abaharanira agateka kazi na muntu avuga ko ku mashuri ashika atandatu mu makomine ya Muramvya na Bukeye basanze amafoto ya president Nkurunziza asibanganije. Abana 11 bafungiwe mu ibohero rikuru rya Muramvya bakurikiranwa ku cyaha cyo gutyoza umukuru w'igihugu. Abo banyeshure gushika ubu ntibarumvirizwa n'umucamanza. Indwimwe imbere y'ifatwa ry'abana abandi bana bashika 337 bo ku mashuri abiri yo muri zone Ruziba komine Muha mu manuko bushiburengero bwa Bujumbura bari birukanywe nabo nyene bagirizwa gusibanganya. Amafoto y'umukuru w'igihugu
Burundi bwacu
zo cyurongo y'igipolisi mu ntara zo hagati mu gihugu n'ubuseruko commissaire Tadebirute gusa abari bayitavye bari imvi uririmbo bahagize igihugu cy'u Burundi ikimenyetso cyo kwibukanya ku Burundi ari ubwa barundi benebwo kandi bari bo bategerezwa kubwubaka bubaha n'indongozi. Eloge uri kaneza Muramvya ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika. Mumuno tumwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwe rya Amerika buri munsi. Reba video y'umuno tumwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku ijwi rya Amerika. Video y'umuno tumwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook ku ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Mufti w'u Rwanda Sheikh Salim Hitimana aravuga ko ikibazo cy'iterabwoba rivugwa mu bayoboke biri dini kiriho koko, ariko akavuga ko cyamaze kuvugutirwa umuti kikaba kidakwiye kugira uwo gihangayikisha. Sheikh Salim Hitimana avuga ko bamaze gutahura ahantu hose hanyuzwa inyigisho z'ubuheza nguni. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Asumutakaboyi i Kigali.
Umuyobozi mushya w'Abayisilamu mu Rwanda Sheikh Salim Hitimana avuga ko bamaze gutahura ahantu hose hanyuzwa inyigisho z'ubuheza nguni. Sheikh Hitimana yatunze agatuki ubujiji ndetse no kutagira imirimo nka zimwe mu mpamvu zituma bamwe mu rubyiruko bumva vuba inyigisho z'ubuheza nguni. Uyu muyobozi avuga ko muri iki gihe batangiye ukwezi gutagatifu kwa Ramadhani bagiye kurushaho kwegera Abayisilamu mu Rwanda no kubashishikariza kugoma mu murongo mwiza bibagirwa kwinjira mu mitwe y'iterabwoba.
Hari igihe usanga muri iki gihe ababyeyi bagira igihe kinini cyane cyo kujya mu mirimo ntibagira igihe cyo gukurikirana abana babo, bamenye niba abana koko niba babwiye ngo tugiye ku ishuri, bamenye umwana koko yagiye ku ishuri, si iryo shuri yagiyeho ko yanagezeyo. Turagira ngo rero ibyo bintu tugerageze kubyakangurira, bamenye inshuti z'abana babo, bamenye abana babo bataramira abo bataramana nawe, se n'abantu kubira ni ibintu bica mu miryango myinshi. Turifuza no kuziba ibyo byuho bigenda bigaragara rimwe na rimwe, hari igihe burya na biriya bintu bishobora kuza kubera ko abantu batagize umwanya wo kubitekerezaho no kubikurikirana bahugiye mu bindi. Ibyo rero turifuza ko buri Muislamu wese tugerageza kumuha imyumvire yo kumenya ko yanamenya ko na mugenzi w'umuri handa ashobora kuba yarabigiyemo, bityo agafasha kumenyekanisha hakiri kare tukamutabara.
Muri iki gihe umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda uravuga ko ubu abamenyi b'idini bateranye bagashakisha inyigisho zicukumbuye zigomba kugezwa ku bayoboke b'idini ya Kiyisilamu. Kugeza ubu uyu muryango uravuga ko umaze kumenya inzira zinyuranye abigisha uheza nguni bifashisha. Usibye kugendera ku bukene bugaragarira mu rubyiruko, uyu muryango utunga agatoki bamwe mu banyamahanga baca abayobozi muri humye bakaza gutanga amasomo mabi ku Bayisilamu mu Rwanda. Mufti mushya Sari Mwitima asobanura ko kuba baratahuye inzira zose abigisha ubuheza nguni mu idini yabo bacamo bizabafasha gukumira izo nyigisho aho zaturuka hose. kandi ko batangiye kubona ko bishoboka binyuze mu nyigisho bamaze igihe batanga.
Abafashwe kandi banabyemera, kandi kuko nyuma ntago turi abahanga cyane muri ubu bumenyi bwo gutahura abagizweho ingaruka n'ibyo bibazo, ariko nyuma yaho dukoreye ibiganiro nabo batwereka ibimenyetso bishobora kuranga umurwayi w'ibyo bibazo, twaje gusanga hari abantu bashobora kuba bagira iyo ntuza ariko ni bake cyane, ku buryo hari n'aho ujya nk'urugero nari ndi mu minsi yashize ahitwa Bugarama, ariko ugiye nka Kamembe n'abantu baho batanze ubuhamya n'abo bantu ubwabo, harimo abari babiri mubaza ababyeyi babo bakabaza n'umwana agatanga ubuhamya akavuga ati nigeze kumva inyigisho zimeze gutya na gutya nazikwiye na kanaka. Urumva rero icyo gihe ntabwo ushobora kuba wabihakana rwose, ni ikibazo kandi tuzi ko bishoboka kuko duturanye n'ibihugu East African Community, ibyo bibazo birahari. Uganda hano habayeho ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, Kenya bihora biba.
Iki kibazo cyahagurukije ubuyobozi bw'abayisilamu mu Rwanda, ariko kugeza ubu abayoboke b'idini ya kiyisilamu mu Rwanda ntibaravuga rumwe kuri iki kibazo. Abagane n'Ijwi rya Amerika babifiteho ibitekerezo binyuranye.
Ibyo bintu iyo tubyumvise tuba twumva rwose ibyo bintu bihesha isura mbi idini ryacu.
Natwe bafate babajyane mu rukiko, ubarega aze atange ikirego baburane na buri wese amenye ikintu bazira. Ibi ngibi biri mu gihugu cyane kabisa, tubura kuba bifite n'akarengane. Rere kujya bahita bafata icyemezo runaka ntago ari byiza.
Leta yagaragaza impamvu nipfe gutwara abantu gusa batazi icyo babatware bakabwira abaturage. Kugeza ubu ibyuriya wishwe nawe ntago biramenyekana neza, ariko bizamenyekana, ibyo byose bizagera bimenyekana.
Iki kibazo cy'ubuhezanguni mu bayoboke b'idini ya kiyisilamu cyatangiye kumvikana mu ntangiriro z'uyu mwaka, nibwo hatangiye kuvugwa bamwe mu rubyiruko rw'abanyarwanda bivugwa ko bari batangiye kuyoboka umutwe wa Islamic State. Byatangijwe byose n'urupfu rwa Sheikh Mohammed Mugemangango wari ukuriye umusigiti wa Kimironko hano mu mujyi wa Kigali. Icyo gihe byavuzwe ko yishwe arashwe agerageza gusimbuka imodoka y'igipolisi. Nyuma y'urupfu rwa Mugemangango, ubutabera bwatangiye gufunga bamwe mu bakekwaho kwinjira mu bikorwa by'ubuhezanguni, bivugwa ko benshi bagiye bavugwa na Mugemangango atarapfa. Kugeza ubu ubutabera bw'u Rwanda bumaze guta muri yombi abagabo n'abagore bagera kuri 20 bose bakurikiranyweho ibyaha by'iterabwoba. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatanu, sentare idasanzwe muri Senegal yaraciriye urubanza uwahoze ari umukuru w'igihugu cya Chad, Hissène Habré. Hissène Habré yagiriwe ibyaha byo mu ngwano bitari bike, ibyaha byo gutoteza kiremwa muntu, harimo gukubagura abantu, ugufata ku nguvu, ubudandaji bw'imibiri y'abantu buhagaze ku bitsina, n'ubwicanyi bw'abantu bagera ku 40,000. Hissène Habré yaciriwe urubanza rwo gufunga ubuzima bwiwe bwose. Hissène Habré yabaye umukuru w'igihugu cya Chad mu mwaka w'1982, aho umugwi w'abagwanyi yari ayoboye wafata umugwa mukuru wa N'Djamena muri Chad, bakura ku butegetsi leta yari yatowe n'abanyagihugu bamugira umukuru w'igihugu. Mu kiringo cy'imyaka 8 yatwaye igihugu cya Chad afashijwe n'abari bamushigikiye, harimo n'igipolisi kitari kizwi n'amategeko. Bakoze ibyaha bikomakomeye byo gutoteza kiremwa muntu, harimo gufunga abantu, ugukubagura no kwica ariko ubutegetsi yarahiga abantu baturuka mu bwoko ubwo ari bwo bwose butavuga rumwe nawe agenda arahagarika abayobozi babo ikivunga rimwe na rimwe agenda arakora imigambi ijanye no guhonya ubwoko bwabo inyuma y'iyo myaka 8 ategeka Hissène Habré yahavuye akugwa ku butegetsi arahunga ajya mu gihugu cya Senegal byafashe ikiringo cy'imyaka 25 mu bikorwa bitoroheye amashyirahamwe arenga gateka ka muntu kumwe nabo yakoreye amabi kugira arengutswe imbere ya sentare mu buryo busa n'ubugiye guhindura uko ubutungane bukora muri Afrika urubanza rwa Hissène Habré rwatunganijwe n'akanama kadasanzwe kagizwe n'abanyafrika kakaba kabaye akanama ka mbere gashigikiwe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika mu gucira urubanza umwe mu bahoze ari abakuru b'ibihugu kuvyagirizo vyitotezwa rya kiremwa muntu kandi rikaba irya mbere sentare y'ikindi gihugu icira urubanza umuntu yahoze ari umuyobozi w'ikindi gihugu kuvyaha kuri kiremwa muntu John Kerry umushikiranganje wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika jejwe imigenderanire n'amahanga yavuze ati uru rubanza rubaye intambwe ikomeye mu rugamba rwo kugwanya umuco wo kudahana ivyaha bikomakomeye nk'ivyo mu ngwano n'ibindi bibangamira agateka kazi na muntu ku isi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirashimira cyane zivuye inyuma Leta ya Chad na Leta ya Senegal kimwe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika akanama gadasanzwe k'abanyafrika batumye urubanza rwa Hissène Habré rugenda neza kandi ntirugiraho gwegamiye Amerika irashimira cyane cyane abantu bagira kwijana bakorewe amabi n'uwo mutegetsi bagize uruhara muri urwo rubanza mu majambo yiwe Kerry yavuze ati reka biba karerero ku bandi bakozi bibibi bikabije harimo n'abari mu nzego zo hejuru n'abahoze ari abakuru b'ibihugu yuko ubugizi bwa nabi bene ubwo butazokwihanganirwa kandi ko bazorengukishwa imbere y'ubutungane
Iryo ryari jambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Shuti mwari muduteza amatwi turi hafi kugira ku musozo w'ibiganiro byacu ariko mbere yuko dusezeranaho reka Aloyse Bigirimana atwibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa hirya no hino ku isi
Muri Kenya umuntu umwe yarishwe arashwe abandi barenga 200 barakomereka mu gisagara ca Kisumu mu gihe bari mu myerekano yari yatunganijwe n'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ejo ku munsi wa mbere iyo myerekano yabaye mu bisagara bitandatu by'i Kenya itumbereye kwiyamiriza umurwi utunganya amatora muri ico gihugu abatavuga rumwe n'ubutegetsi basaba ko hahindurwa ibwirizwa rigenga amatora yimirije mu mwaka w'2017 muri ico gihugu basaba kandi kurwa ry'abagize umurwi utunganya amatora uko ari ndwi bose Abasirikare batanu mu ngabo za Misome muri Somalia barahagaritswe na bagenzi babo bagirizwa kugomba kugurisha ibikoresho bya gisirikare i Mogadishu ku mugwa mukuru wa Somalia hareje ku munsi wa mbere Misome ntiyatangaje ibihugu abo basirikare baje bavamwo ariko yamenyeje ko bazokora uko bashobora kugira iyo ngeso iranduranywe n'imizi muri izo nteko Perezida wa Liberia Ellen Johnson Sirleaf niwe yagenywe kurongora umuryango w'ubutunzi uhurikiyemo ibihugu byo muri Afrika y'uburengero CEDEAO. Perezida Sirleaf asubiriye muri ayo mabanga mugenzi we wa Senegal Macky Sall. Ayo matora yabereye mu nama ya CEDEAO yabaye i Dakar ku murwa mukuru wa Senegal mu mpera z'indwi irangiye. Perezida wa Turukiya Tayyip Erdogan n'umwami wa Yordania Abdullah wa kabiri bimirije kugira urugendo hano muri Leta Zunze za Amerika mu maziko ya wa munyamerika yari rurangiranwa mu guterana ibifunsi Mohamed Ali aheruka kwitaba Imana muvugizi w'umuryango wiwe watangajije ku wa mbere ko Ali azoshingurwa mu gisagara avukamo cha Louisville ni muri Leta ya Kentucky ku munsi wa gatanu w'indwi aha muri Amerika
Shuti mwarimu duteza amatwi igice cya mbere cy'ibigano byacu byo muri iki gitondo na hakirangiriye mu izina ry'abagenzi banje bose mbashimiye mwese kuba mwaduteza amatwi shimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro washize hamwe ibi biganiro ni Inosa Kimenyi amakuru mwayagejweho na Aloyse Bigirimana naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edi Rwema mukomeze mu ryoherwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.